ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Shuti bagenzi ni musangwe ikaze mu kiganiro yaga nitwa Hassan Shaban nje ngomara kibashikirize dutangurire amakuru yacu mu nkambi ya Rusenda aho ishirahamwe FAP Uvira ryitaho iterambere n'amahoro ryatanguje umugambi w'ivyigwa no guhimiriza abakenyezi isuku ni inkuru ya Pacific Munezero.
Ishirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro FAP mu mfunyamfunyo y'Igifaransa ryaratanguje ku mugaragaro umugambi waryo w'umwaka umwe mu nkambi ya Rusenda umugambi no kwigisha isuku no gusabira ubufasha abakenyezi bari mu gihe cyabo cy'ubutinyanka kuruno wa 1990 ntwarante kugumushinga ntahe Marumbe Manguna Malix ajejwe imigambi y'iryo shirahamwe amenyesha ko uwo mugambi uje kubinyishu y'ibibazo by'abakenyezi bahura navyo iyo bari mu gutinyanka. Muri uwo mugambi abakenyezi n'abigemijana bazoronswa akazi kugira ngo bigishe bagenzi babo imyifato bokora mu gihe bari mu butinyanka kubw'isuku ryabo. Inyuma y'ico kiringo hazokurikira igikorwa co gusabira ubufasha abakenyezi ku vya nkenerwa badafise bakenera mu nkambi ya Rusenda. FAPE ikaba yarasabye ubufasha bw'ishirahamwe ry'abongereza Ampli canje kugira rishire umugambi mu kiringo cy'umwaka umwe. Tubamenyeshe ko abakenyezi n'abigeme bo muri site ya Murongwe batarabona uwo mugambi kuko uwo mugambi wateguwe imbere y'uko site ibaho.
Ishirahamwe ry'abayisilamu BNA ryitaho imico n'iterambere ryifatikanije n'ishirahamwe Dubai Charity ryatanguje umugambi wo kubaka amabombo. Ni inkuru ya Mihari Cordonche ikasomwa mu kirundi na Yvette Munezero.
Ishirahamwe ry'abayisilamu ry'imico n'iterambere BNA rifatikanije n'ishirahamwe Dubai Charity ariko barubaka amabombo rusange 12 ane azubakwa Seberi ane Katanga ayandi ane yubakwe Baraka mu Gisagara. Uwo mugambi ni uwo kugwanya ikiza cha korera chama cateye muri ako karere ka Fizi. Uhagarariye uwo mugambi ahamenyesha ko ishirahamwe BNA ku bw'imico n'iterambere bafatikanije n'ishirahamwe Dubai Charity batanguye ibyo bikorwa kuva muri kuno kwezi kwa kabiri 2019 bagategekanya amezi abiri yo gushyira mu ngiro icyo gikorwa. Hari hategekanijwe kubakwa amabombo. Abanyagihugu barashima ayo mashyirahamwe ku bw'ibyo bikorwa. Mwomenya ko ikena ry'amazi meza ari ryo nkomoko ikiza cy'indwara yakorera muri iyo zone.
Bafashijwe na Adra amashirahamwe abiri y'impunzi z'abarundi yaronse ubuhinga bushasha bwo gukora briquette n'amaboko bitandukanye n'ubuhinga bwa kera bwo gukoresha imashini. Buri muntu muri izo shirahamwe azokora briquette 1000 ku munsi. Nayo imisore 50 abakristu bo muri Doyenne ya Mweranda Paulo Uvira bafashije abafungwa 108 bo mu ibohero rikuru rya Uvira ku itariki 31 ukwezi kwa gatatu uno mwaka. Ni inkuru ya Sifa Munyaka ikasomwa mu kirundi na Yvette Munezero.
Imbohe zo mu mpimba yo murunge yo mu gisagara cha Uvira zigizwe n'abagabo n'abagore zararonkeje imfashanyo y'imfungurwa n'ibindi kuri uyu w'Imana uheze ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa gatatu. Iyo mfashanyo ikaba yari y'ugwaruka rwo muri karatiye Songo na Tanganyika bafashijwe n'ishengero rya Katolika ryaho Uvira. Iyo ngabire ikaba yari igizwe n'imifuko 10 y'ifu y'ibigori, imifuko 6 y'ibiharage, imifuko 3 y'umuceri, ikarato 3 z'isabuni, isukari n'umunyu hamwe n'impuzu z'abagore n'abagabo. Kubwa Ange Mukiro umukuru w'urwaruka rwo muri karitsiye ya Songo ngo hari mu ntumbero yo guheraheza ukwezi kwahariwe umukenyezi. Grace Mukiro agashimira kandi ishengero rya Katolika umfashanyo yabo yikogwa cyashimwe n'abaronse ubwo bufasha.
Aha niho dusozera kino kiganiro cyacu. Ndabakanguriye mwese mu duteze yombi nk'inkuru gireye se bisima kiduteguriye hagarikiwe na Serena Jack Kaora. Nitwa Hassan Shabani nimugiraho mubaho.